Murachumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya America mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza banywanye, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza kandi mbahe ikaze muri aya makuru. Dore ingingo z'ingenzi. Kuri uyu wa gatanu ni umunsi w'umuganura mu Rwanda.
Ngo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona, nari mfite ikibazo cy'ubukene. Ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo, ubwo nta bwoba mfite.
Uyu ni umuturage wo mu karere ka Rutsiro washumbushijwe inka mu muhango w'umuganura. U Burundi burategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha. Uganda yatangiye gusana umuhanda wa gari ya moshi wubatswe n'Abongereza mu gihe cya gikoloni. Naho mu Burusiya, urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka 19 umunyapolitiki Alexei Navalny utavuga rumwe na President Vladimir Putin. Aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Mali. Abasirikare ba leta ejo baguye mu gico cy'abajihadiste mu ntara yitwa Menaka, ni mu burasirazuba bw'amajyaruguru hafi y'umupaka wa Niger. Leta ntiyatangaje umubare w'abapfuye. Fidele Niyonga baraduhe inkuru.
Uyo mutegetsi w'umusirikare yatangaje ko amatohoza ya mbere yerekana ko batakaje abantu batandatu. Yavuze ko ariko bararondera irengero ry'abandi bantu bataratorwa gushika ubu. Yavuze ko abo yise abakora iterabwoba batakaje abagwanyi batari munsi ya 15. Amari umwe mu bategetsi b'abasivile bahabereye icyo gitero yavuze ko bafatiye hamwe abasirikare bapfuye bakomeretse n'abirengero ryabo ritazwi bashobora kuvuga ko ari 20. Abo bategetsi bombi ribashatse ko amazina yabo amenyekana kubera abategetsi ba leta ya Mali batari yemeza amakuru yerekeye abo bapfuye cyangwa bakomeretse. Umutegetsi w'umusivile yavuze ko igisirikare cya Mali n'abagwanyi b'umugwi w'abacangiro b'Abarusiya Wagner banungitswe aho ico gitero cabereye. Hisunzwe amakuru atangazwa n'igisirikare n'igipolisi, abagwanyi ba leta ya Kiislamu bakoze igitero ku modoka z'igisirikare zari ziherekeje amakamyo yaragiye muri Niger, igihugu kibanyi cyageramiwe n'ikwiragira ry'ibitero by'abagwanyi b'Abayisilamu hamwe n'ibibazo byatewe na kudeta y'igisirikare iherutse kubera muri ico gihugu.
None tujye muri Uganda. Uganda yatangiye gusana umuhanda wa gari ya moshi wubatswe n'Abongereza mu gihe cya gikoloni. Ushobora kugabanya ibiciro byo gutwara ibintu bijya mu bice by'amajyaruguru y'igihugu, muri Sudani y'Epfo no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Eugenie Mukankusi aratubwira ibindi.
Hashize imyaka ibarirwa muri 40 uwo muhanda udakoreshwa. Ni umwe mu mihanda ya gari ya moshi yakoreshwaga mu bihugu bigize uburasirazuba bwa Afurika, uhuza ibyo bihugu n'icyambu cya Mombasa ku nyanja y'Ubuhinde muri Kenya. Wari warubatswe hafi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 mu gihe cy'ubukoloni bw'Ubwongereza. Iki gihugu cyakoronije Kenya na Uganda. Uganda yafashe icyemezo cyo kuvugurura uwo muhanda washaje nyuma y'imigambi yo kubaka imihanda ya gari ya moshi ijyanye n'ibihe, ariko ntibashe kubona amafaranga yagombaga kuva mu Bushinwa. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Uganda yahagaritse kontaro yari yaragiranye na sosiyete China Harbor and Engineering yagombaga kubaka umuhanda ugezweho wa gari ya moshi. Uyu muhanda wari buzatware miliyari 2,200,000 z'amadolari. Ubu Uganda irashaka isosiyete nshya yasinyana nayo kontaro. Hagati aho, John Linon Sengendo, umuvugizi w'urwego rwa Uganda rushinzwe ibirebana na gari ya moshi, yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ku isosiyete CRBC, China Road and Bridge Corporation, ishobora gusana uwo muhanda ushaje ku gihe cy'imyaka 2 kuri 55,480,000 by'amadolari yatangwa na guverinoma ya Uganda. Ni ukuvuga 200,000,000 z'amashiringi ya Uganda. Igice kingana na kilometero 382 kizasanwa gihuza umujyi wa Tororo mu burasirazuba bwa Uganda hafi y'umupaka na Kenya, na Guru mu majyaruguru ya Uganda hafi y'umupaka wayo na Sudani y'Epfo.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye mu Burusiya. Urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka 19 umunyapolitiki Alexei Navalny utavuga rumwe na Perezida Vladimir Putin. Ni inkuru ya Diane Ninazwe.
Umunyororo w'imyaka 19 Alexen Nalvani yaciriwe uje wiyongera ku yindi myaka 9 yari yaraciriwe. Ibyaha bishasha umunye politike ari mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya yagirije bimwe ivyumviro vy'intagondwa. Urubanza rwa Nalvani w'imyaka 47 rwabereye mu mwiherero. Akimara gusomerwa urubanza yaciriwe yabonetse amwenyura kandi atekanye. Nalvani hazofungirwa mu ibohero rirungikwamwo abagirizwa ibyaha bikomeye birimwo ubugizi bwa nabi burengeje urugero abaciriwe umunyororo wo guherayo n'abashobora kubangamira ikibano. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryaciye risaba Uburusiya kurekura vyihuse Nalvani. Umwe bwa Buraya nabwo buvuga ko urubanza rwaciriwe Nalvani atari ugo kwihanganira impande zitandukanye zirimwo Ubudagi, Ubufaransa n'amashamwe mpuzamakungu arimwo aharanira agateka kazi na muntu nazo zivumera zivuga ko urubanza rwaciwe ari urwango ndagonde. Ejo kuwa kane Nalvani yari yavuze ko yiteze gucibwa umunyororo w'imyaka myinshi. Nalvani yatawe muri yompi muravyibuka mu 2021 inyuma yo gutahuka avuye mu Budagi aho yari yagiye kwivuriza ishano rikaze abatari bake bemeza ko yari yahawe n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Yamenyekanye cyane mu matohoza n'urugamba rwo kugwanya ibiturire mu Burusiya no gutunganya imyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa President Vladimir Putin.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Guverinoma y'Ubuhinde, guverinoma y'Ubuhorandi mumbabarire, ni y'Ubuhorandi yahagaritse by'agateganyo ubutwererane bwayo na Nigeri kubera kudeta yo ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize kwa 7. Eugene Mukankusi aragarutse.
Byavuzwe mu itangazo ryashyizwe hagaragara uyu munsi kwa 5. Ubuhorandi busanzwe bushyigikira porogaramu zitandukanye mu gihugu cya Nigeri n'ubufatanye mu iterambere no mu bijyanye n'umutekano binyuze muri guverinoma. Cyakora bwavuze ko budashaka gushyigikira abakozi kudeta. Muri iryo tangazo, guverinoma y'Ubuhorande yongeyeho ko irimo kureba uko yafasha mu zindi gahunda z'ubutabazi muri Nigeri biciye muri ONU no mu yindi miryango mpuzamahanga cyangwa ku bafatanyabikorwa b'imbere mu gihugu. Kuva habaye kudeta, ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi byahagaritse imfashanyo yabyo, nubwo Nigeri ari kimwe mu bihugu bikennye ku isi kandi kikaba ahanini kibeshejweho n'inkunga ituruka hanze. Hafi kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari y'umwaka iva hanze. Bitewe n'uko ikize kurira n'iyo muno kuri peteroli kandi ikabigira uruhare rukomeye mu rugamba ku barwanyi ba Kiyisilamu mu karere ka Sahel, Nigeri ifite ikivuze gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburayi n'Uburusiya.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dushimire bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Mushobora kuyasanga kandi no kuri internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA Radio Yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari ni mu Burundi. Leta irimo irategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha w'2024. Ni inkuru Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, turayigezweho na Thierry Vendayishimiye.
Mu bikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi harimo itegeko ribugenga ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Abagize ibiro byawo bashyizweho mu mwaka w'2020 hamwe no gutangura igicapo kizisungwa muri urwo rusasuma. Harimo kandi ihugurwa ry'abamenyeshamakuru bo mu maradiyo atandukanye badushikiriza ingene urwo rusasuma ruzoba ruriko ruragenda. Nicolas Ndayishimiye, umuyobozi mukuru w'ico kigo, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika igitu maharatunganijwe iryo hugurwa ku bamenyesha makuru.
Irusansuma izotuma turonka ibiharuro vyinshi Leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorerako mu migambi y'iterambere. Abamenyesha makuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusansuma atanumwe avuyemo. Icyo ni igikorwa kinini tubasaba, kandi turazi yuko babishoboye mu bikorwa byabo baze barahimiriza abantu bababwira ati yamara bitabire rusansuma.
Abamenyesha makuru baronkeje unyigisho mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze mu mugwa mukuru wa politiki Gitega, bashimye ko Leta itabibagiye muri uwo mugambi. Bizoza Adolphe, umumenyesha makuru wa Byizigiro, yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ikintu nyamukuru yakuye muri iryo hugurwa.
Nihereye ko jewe ubwanje naratahuye iki gikorwa n'uburemere gifise kandi naratahuye byinshi ntari sanswe nzi kubijyanye n'icyoro rusasuma zimaze gukorwa mu gihugu n'ibyo twiteze kuri rusasuma uru rugiye gukorwa kuko rutandukanye n'izindi zari zarakozwe kuko rukora cyane ku bisata nkoramutima by'igihugu uburimyi n'ubworozi dusabwa kumenya kandi tukamenyesha n'abandi banyagihugu bizofasha mu iterambere ry'igihugu.
Abo bamenyeshamakuru baribukijwe muri urwo ruganda amategeko y'umwuga azobagenga ico gikorwa. Amategeko azaratewe kw'ibikumu n'abarongoye amaradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi. Mukeshimana Jane akorera Radio Nderagakura ari mu bashima ko bibukijwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru.
Baratwibukije amategeko y'umwuga mugabo kandi ayo mategeko barayatwibukije bayaroresheje kuri runo rusansuma ruzoba ngo baratubwiye yuko muri runo rusansuma ibyo tuzovuga tutazobivuga uko ariko kose canke uko tubibonye kose hanyuma baratwigishije amajambo makuru makuru akoreshwa muri rusansuma umumenyesha makuru atarasanzwe azi.
Urwego sense rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru n'amaradiyo bikora ruzoherekeza abamenyesha makuru mu gihe cya rusasuma. Kosiye Karimwabo azobajeje ico gikorwa igibutse abamenyesha makuru ibijanye n'ico bazoba bagiye gukora.
Si bishasha bije bari bamaze no kuza baramenyesha makuru ku bindi bikorwa bikomakomeye by'igihugu rero muri uyu mugambi basabwa kubyitondera kujya nyine bama babigenza maze bakashikiriza makuru yohoye neza amakuru atohojuneza maze bakabwira Abarundi eka n'amakungu ingene uyo mugambi uzuri gusansuma ruzobari kuragenda kugira ngo noneho urusansuma ruzogende neza cyane mu Burundi.
Imiliyaridi 85 mu mafaranga y'amarundi niyo azokoreshwa mu bikorwa bya rusansuma n'izina rwimirije mu Burundi. Umuyobozi mukuru w'ibiro by'ugo rusansuma akavuga ko hari ayo leta yategekanije ariko ko hari ayataraboneka. Nikora Ndayishimiye agasaba abakunzi b'u Burundi gufasha kugira ngo ico gikorwa kizogende neza.
Uburyo novuga yuko leta imaze guha biro ijejwe rusansuma imiliyaridi 45 ku miliyaridi zababa 85 zategekanijwe kugira ngo ibikorwa vya rusansuma bishobore kugenda neza. Numva yuko leta imaze gutanga novuga ibirenze igice c'amahera kenewe no kuvuga hafi bitigira 51% kw'ijana c'amahera ya rusansuma akenewe hamwe ibintu byo gumuko. No saba abafasha Burundi yuko bogerageza bagaterera baba mu buryo canke bwa bumenyi kugira ngo irusansuma izogende neza.
Ico gikorwa kizoba kigamije kumenya ibitigire by'abantu baba ku butaka bw'u Burundi, uburaro, uburimyi n'ubworozi, kikazorangurwa n'abantu barenga 15,000 barenga nk'uko umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga. Bitegekanijwe ko urwo rusansuma ruzoba mu kwezi k'umunani umwaka uza w'2024 atagihindutse.
Radio Ijwi ry'Amerika. Umuryango w'Abibumbye Loni wafunze ibiro byawo by'uburenganzira bwa muntu by'i Kampala. Guverinoma ya Uganda yanze kongera igihe cy'amasezerano bari bafitanye yarangiye rero. Ibindi kuri iyi nkuru Diane Nene nahazwe.
Igisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu kizokugara Burundi ibiro vyacu bikuru biri Kampala ku murwa mukuru wa Uganda kwa gatandatu w'inondwi. Amashami y'ico gisata ari mu gisagara ca Guru kizubwa kabiri mu bunini muri Uganda hamwe no mu gisagara ca Moroto yo yugaye mu misi heze. Igisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu cari kimaze imyaka 18 gikorera muri Uganda. Komisere mukuru w'ico gisata Volker Turk yatangaje ano makuru agira ati birababaje ko ibiro vyacu muri Uganda bigiye kugara. Imyaka 18 twari tumaze muri ico gihugu twakoranye neza n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu abanyagihugu bava mu mice itandukanye na leta mu ntumbero yo guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu muri Uganda. Ibiro bikuru vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu mu vyo bivuga ko vyashoboye kurangura myaka 18 kandi vyishimiye mu gihe vyari ku butaka bwa Uganda harimo gufasha ico gihugu guteza imbere amategeko atandukanye akaja ku murongo w'amategeko mpuza makungu aha ariko Volk Turker atwara ishami rya Univision agateka kazi na muntu ku isi aragwa akagaruka agira ati naho hari intambwe Uganda yateye impinga iracari ndende mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu mu burorero ONU itanga mu bisata bikiraje ishinga harimo icuka kibi abaharanira agateka kazi na muntu n'amenyesha makuru bariko bakoreramwo mu gihe Uganda yiteguriye amatora rusangi yo mu 2026 mu itangazo ONU yasohoye uno munsi yagarutse kandi no kwitegeko rishasha rihasha abakundana bahuje ibitsina iryo shirahamwe rivuga ko rija ryatanguye kugira ingaruka mbi ku banyagihugu bo muri Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika tujye mu Rwanda. Kuri uyu wa gatanu rwijihije umunsi ngarukamwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu. Umuganura wabereye mu karere ka Rutsiro hamwe n'abakozweho n'ibiza. Ni inkuru ya Gloria Tuyishime.
Ibirori byaranzwe no kuganuzanya nk'igikorwa nyamukuru cyari giteganyijwe. Byakozwe abagize icyo beza baha ku myaka abatakarije ibihingwa byabo mu biza byabaye mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu ubw'imvura nyinshi yibasira uturere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo n'aka Karutsiro. Leta y'u Rwanda kandi yoroje bamwe mu baturage baburiye amatungo yabo muri ibyo biza ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri Leta nka UNICEF. Abana bato bahawe amata nk'ikimenyetso cyo kurandura imirire mibi n'igwingira nk'uko bikubiye muri gahunda ya Leta. Kugeza mu Rwanda igwingira riri kugipimo cya 33%. Ibirori by'umuganura muri Rutsiro byaranzwe kandi no gusura imurikabikorwa ry'abahinzi n'abakora ibikomoka ku buhinzi harimo ikinyobwa cya kawa, abahinzi b'imyaka itandukanye, abakora ubukorikori, imyenda n'inkweto n'ibindi. Bamwe mu baturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika batubwiye ko bijije uyu munsi n'icyo ubibutsa.
Umuganura utwibutsa ibya kera tutari tuzi nkatwe batoya tukabimenya natwe abo tuzabyasoye tubabwira
abakurambere bacu ko nibageraga umuganura bagatumira umuryango bagasangira hamwe batuzize umuganura.
Nubwo abaturage bemeza ko bawizihije uyu munsi bagaragaza ko nyamara ugenda wibagirana.
Ubundi ikintu gituma bitakibaho bitanagikorwa ni iterambere ryaje ubu ngubu, kuko urabona nka kera umuturage yahishaga inzoga agatumira abavandimwe bakaza bakicara bagasangira bagasabana bakaganira emwe bakanatarama bakanabyina. Ubu rero ntabikiba.
Nkuko byatangajwe na Minisitiri w'Ubuhinzi, hatabayeho ubuhinzi umuganura nawo ntiwakizihizwa. Ndebende Emmanuel, ubwatsi bw'amatungo bwatwawe n'inkangu.
Kuko hari nk'amatungo hari nk'ubwatsi umuntu ajyaga amatungo bwagiye buragenda kubera ko ahantu ho ku musozi yahanamye hari nk'ubwatsi bwa bugiye watera inkangu yazi kabutwara. Ubu hari umurima afite ubwatsi bwagiye ari bwishi hashikamo n'inkangu nini.
Ku rundi ruhande aba baturage bemeza ko nanone bafite icyizere ko bazahinga bakeza mu gihe biza bitongeye kubasiga iheru heru.
Iki gihembe nitugira ijuru ryiza turemera tuzahinga mbere kugira ngo noneho imvura izagwe duhita dutera noneho kugira ngo noneho sasa noneho igihe nikijya kurenga izuba rizagenda wenda twejeje.
Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Itegeko Francois yashimangiye ko uyu munsi ugomba guhitura Abanyarwanda kwisuzuma ku bitaragenze neza.
Umuganura ufite akamaro, natwibutsa ko tugomba gukunda umurimo. Uyu ni umwanya tugomba kwisuzuma tukareba ibyagezweho tukabyishimira, ariko n'abo twatsikiye tukikubita agashyi.
Mu birori byo muri Rutsiro, ababuriye amatungo yabo mu biza nabo bashyizwe igorora. Nta wumenya iminsi azariya yaburiye inka ze ebyiri mu biza.
Twabuze inka bitewe n'ibiza, nabuze inka ebyiri. Noneho mubyaza kuvuga ati ababuze inka tugomba kuzabashumbusha, mwihangane. None uno munsi ndabona inka nyibonye, uwo mubyeyi arakoze arakabaho. Ubwo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona, nari mfite ikibazo cy'ubukene. Ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo.
Ku ikubitiro, Bwana Musafiri Defonse, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, yavuze ko bahuye nabyo bazakomeza gufashwa. Yasoje asaba Abanyarwanda kwimakaza umuco w'ubumwe binyuze mu muhango w'umuganura.
Leta yasanze umuganura ari umwanya mwiza wo kurushaho kuzirikana no gushyira mu bikorwa indangagaciro, kunga ubumwe, gukunda igihugu, gukunda umurimo, ubupfura ndetse n'izindi. Ibi byose tubisanga mu muhango w'umuganura. Reka rero dushyikire indangagaciro y'ingenzi y'ubumwe bw'Abanyarwanda nk'imwe mu nkingi y'u Rwanda yacu yubakiyeho muri iminsi hari abatangiye kwibagirwa.
Cyakora abaturage bo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bo basanga batagakwiye kwizihiza umunsi w'umuganura. Ese ni ukubera iki?
Umuganura se umuntu aganura yariye yanamweye abo ngubu kiro kibuga kiri kugura 800 hafi mu gihumbi urumva nyine nta kigenda.
Icyatsi ari n'icyo tugira ngo ririca amata ni amafaranga 300 irindazi ni amafaranga 200 capati ni 200.
Nk'uko amateka y'u Rwanda bivuga, umunsi w'umuganura watangiye kwizihizwa ku ngoma ya Gihanga ngoma 100 wabaye umwami wa mbere w'u Rwanda. Igitaramo cyo kwizihiza uyu munsi giteganyijwe kubera i Nyanza ku gicumbi cy'umuco. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti isoko y'ubumwe n'ishingiro yo kudaheranwa. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, Karere ka Rutsiro.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Siporo n'imikino. Amakipe azakina kimwe cy'umunani kirangiza mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore muri Australia na Nouvelle-Zélande yose yaraye amenyekanye. Arimo atatu y'Afurika: Maroc, Nigeria na Afurika y'Epfo. Zambia yo yasezerewe itsinzwe imikino 2-3. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye ukurikirana iyi mikino, ari mu mujyi wa Brisbane muri Australia, aho Nigeria izahura n'Ubwongereza ku wa mbere muri kimwe cy'umunani. Ndizeye aratubwira uko imikino izakurikirana.
Ihugu 16 kuri 32 byari byatanguye rino higanwa nivyo byaraye birose uburenganzira bwuzuye bwo kuzokina inkino z'igice cy'umunane gishira icyanyuma. Ni ibihugu 16 ariko rero nigishimishije nko ku mugabane wa Afrika. Muri ibyo 16 bitatu biba ku mugabane wa Afrika. Ingene rero inkino zitegekanijwe kuzogenda, nuko inkino zizotangura kuri uyu wa gatandatu aho umugwi serukira gihugu w'Ubuswise uzotara mwitwe na Espagne mu gisagara cha Auckland muri Nouvelle-Zélande. Inyuma y'ugo rukino hazoca urukino ruzoca ruhuza umugiseruke igihugu w'Ubuyapani n'umugiseruke igihugu wa Norvege mu gihugu cha Nouvelle-Zélande na cyonyene. Izindi nkino zizoca zibandanya ku munsi w'Imana, ahategekanijwe izindi nkino zibiri aho umugiseruke igihugu w'Ubuholande canke wa Pays-Bas uzoshutara mu mitwe n'umugiseruke igihugu wa Afrika y'Epfo bita Banyarabanyana. Hanyuma inyuma y'ugo rukino hakazoca kurikira urukino zohuza umugiseruke igihugu wa Sweden n'umugiseruke igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa mbere hazoca bizindi nkino zibiri, umugiseruke igihugu w'Ubwongereza uzocutara mu mitwe n'umugiseruke igihugu wa Nigeria. Hanyuma igihe cy'isaha 2:30 z'ijoro masaha ngaha muri Australia, nuko umugiseruke igihugu wa Australia uzohuza ubwayi na Denmark. Inkino zibiri za nyuma zikazoca zikinwa ku munsi wa kabiri aho umugiseruke igihugu wa Jamaica uzocutara mu mitwe na Colombia. Hanyuma umugiseruke igihugu w'Ufaransa ugaca ukina n'igihugu cya Maroc.
Afrika twagize amahirwe imigwi itatu kuri ine yashoboye kunguruza. Nikiye cyatangaje
nimboneka rimwe nibyo nihiganwa rya mbere ryitabwe n'ibihugu byinshi, ariko rero ibihugu byaserukira Afrika byahora ari nka bine nyene. Ariko rero igitangaje nuko ariryo rya mbere mu mateka y'umupira w'amaguru na cyane cyane ku bihugu biserukira Afrika kubona ibihugu bitatu bironka uburenganzira bwuzuye kubandanya inyuma y'inkino zo mu migwi.
Muri iyo migwi naya mahigwe uyiha muri cyo kimwe cy'umunani ko ishobora no gushika imbere
ku bihugu byo muri Afrika, nibaza yuko ibitangaza barabikoze nta wuzi yuko muri kino gice cy'umunani gishira icyanyuma hashobora kuboneka ibindi bitangaza hakaboneka umugwi ushobora kubandanya mu gice cya kane gishira icyanyuma. Ariko rero ku biro bihugu 16 nabyo nyene bigiye gukina zino nkino z'igice cy'umunani gishira icyanyuma, biraboneka yuko gushika kuri uno mwanya bigoye kubona igihugu kifise amahigwe cyangwa ibihugu bifise amahigwe menshi gusumba ibindi kuzotwara kino gikombe, kuko hari nkuru kino rudasanzwe ruzohuza mu guseruka igihugu wa Sweden no mu guseruka igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho rero tugaca tubamenyesha uko nk'ibyo bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ya mbere ku isi, mu gihe Sweden iza mu kibanza cya gatatu ku isi. Hari n'undi mugwi uri kuratangaza abatari bake atari uwo guta mu ndasa nko mu guseruka igihugu w'Ubuyapani. Ni igihugu kiboneka yuko gihagaze neza mu nyene n'umupira w'amaguru nyiru ahuzo tara mu mitwe na Norvege.
Mukurangiza naho kuvyerekeye ico gikombe kuvyerekeye ko categuwa barorerezi kuvyerekeye cyono kwita ambiance ubona byifashe gute gushikubu.
Gushikubu igishimishije cyane muri zino nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakenyezi kiriko kibera muri bino bihugu bibiri bya Novelzeland na Australia. Twamenyesha yuko ari higanwa biboneka yuko gitabwa n'abarorerezi benshi, ariko kandi twamenyesha yuko kuri uyu wa gatanu ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ku mugaragaro yuko amatike angana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana indwi na mirongo itanu ariyo amaze kugugwa. Aho rero bakaba bamenyesheje yuko inyuma y'iminsi cumi n'itanu gusa giheze kino gikombe cy'isi yose gitanguye gukinirwa muri bino bihugu, imbuga rero zicako izo nkino zirakurikiranwa cyane gusumba uko byagenze mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu ihiganwa nk'iri ryari ryabereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibyo rero akaba ari ibintu biboneka yuko rino higanwa naho ririko ribera mu bihugu bigoye yuko inkino zikurikiranwa ibikibiriraho ku bihugu byo muri Afrika n'ibyo ku mugabane wa Aziya na Buraya, biraboneka yuko ibitigiri by'abakurikirana zino nkino bishimishije cyane.
Murakoze
cyane.
Radio Ijwi rya Amerika Sport n'imikino ni no mu Rwanda. Irushanwa rya 2026 rya Afro Basketball ibihumbi 2023 rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore rizasoza ejo kuwa gatandatu i Kigali mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda ararikurikirana nyine nawe ari i Kigali mu Rwanda.
Mu mukino w'intoki basketball ejo kuwa gatandatu hazarara hamenyekanye ikipe izegukana igikombe cya 2026 cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore mu irushanwa rimaze icyumweru ribera mu nzu y'imikino ya Beka Arena i Remera. Umukino wa nyuma muri Afrobasket y'abagore uzahuza ikipe y'igihugu ya Nigeria n'ikipe y'igihugu ya Senegal guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali. Uyu mukino wa finali uzabanzirizwa n'umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Mali. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza yabaye ejo kuwa kane. Nigeria yasezereye u Rwanda irutsinze amanota 79 kuri 48, hanyuma Senegal ikuramo Mali iyitsinze amanota 75 kuri 65. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ikipe ya Lyon Sport yateguye umunsi mukuru wo kugaragaza abakinnyi bayo muri uyu mwaka w'imikino ugiye gutangira. Ibyo birori byiswe Lyon Sport Day cyangwa umunsi w'igikundiro bizabera kuri stade yitiriwe Pele i Nyamirambo ejo kuwa gatandatu. Kuri uwo munsi hateganyijwe umukino mpuzamahanga wa gicuti uzahuza Lyon Sport n'ikipe ya Police yo muri Kenya ukazatangira saa 12 z'umugoroba. Ikipe ya Lyon Sport niyo kwa igikombe cy'amahoro ikazahagararira u Rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Dusoreze amakuru yacu muri Zimbabwe, aho Nelson Chamisa, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya mbere, arega Perezida Mnangagwa kwica amategeko. Ni inkuru twateguriwe na Fidele Niyongabo.
Mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press, Nelson Chamisa yagabishije kandi ko ingingo izo arizo zose zo kwivanga mu matora zoba muri uku kwezi zizofatwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa Perezida Mnangagwa zishobora kujana igihugu mu kaga. Chamisa azohiganwa mu matora azaba ku itariki 23 y'uku kwezi k'umunani na Perezida Mnangagwa hamwe n'umugambwe wiwe ZANU-PF umaze imyaka 43 ku butegetsi. Yatangaje ko leta iriko irya umutima abanywanyi b'umugambwe wiwe imbere y'amatora. Chamisa yatangaje ko Mnangagwa yakoresheje inzego z'igipolisi n'amasentare mu ntumbero yo gukandamiza abatavuga rumwe na leta, kubuza amakoraniro no kwangira abanyepolitike guhiganwa mu matora. Nelson Chamisa yarerekanye impungenge zitari nke zigaragaza ko igihugu cya Zimbabwe cyaranzwe na kahise k'ubwicanyi uruhagarara hamwe n'amatora yabayemo amahinyu kishobora kandi kuba kiriko gitera kija muri iyo nzira. Chamisa ayoboye umugambo utavuga rumwe na leta Citizens Coalition for Change yavuze ko Perezida Mnangagwa ariko akora n'impaka ibintu bishobora gutuma haba ibibazo bikomeye mu gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye inshuti zacu, naha rero amakuru ahumurije. Mbibutse gusa ko u Rwanda rwijihije umunsi ngarukamwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu. Umuganura wabereye mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Uburengerazuba hamwe n'abakozweho n'ibiza. Maze rero weekend nziza, murakarama.